barabandanya ibikorwa byabo. Icyo gikonyizi cyaciye mu burengero bw'intara ya New York ku munsi wa gatanu n'uwa gatandatu gituma abantu bari mu ngendo n'imiduga bagira ingorane mu mayira, amatara aracika, byose bikaba byatumye abajejwe gutabara badashobora gukora igikorwa cyo gushikira abanyagihugu bari bakwamiye mu miduga n'amazu yabo. Kuri uno munsi wa mbere, urubura rwa neje rwari rwapfutse imiduga myinshi rukaba rwatumye umuyagankuba mu mazu ucika.
Dukomeje ku makuru yandi yerekeye ibihe byahitanye abantu, ubukonje n'amasimbi havanzemo n'imiyaga myinshi byahitanye abantu 17 mu Buyapani. Nanone Oriane itanga ishaka.
Icyo gihuhusi cyahitanye abo bantu 17 cyongera gikomeretsa abandi 90. Ibiro by'igihugu bijejwe gutabara imbabare no gukinga ibiza bitangaza ko abantu 100 atamuyagankuba bafise. Abatari bake mu baguye muri icyo gihuhusi bariko baragerageza gukura ugo rubura ku mazu yabo. Mu gisagara cya Nagai mu gacimbirika ya Magata, urubura rwaragukugeza kuri santimetero 80 ku munsi wa gatandatu, aho basanze umukecuru yitabye Imana yapfutswe n'urubura rusa n'urwamuguye ko. Umwe mu banyagihugu baba mu gisagara cya Mombetsu avuga ati, birananiza kuguma umuntu yipfumbatiye mu kirengeti kugira ashobore gususuruka. Mu bice bitari bike by'uburaruko bushira ubuseruko bw'Ubuyapani, baronse urubura rungana n'inshuro 3 kurusha izo bahora baronka muri ibi bihe.
Radio Ijwi ry'Amerika, amakuru yacu arakomeje. Noneho twerekeze ku mugabane wa Afurika. Muri Kenya, abantu babiri baraye bishwe n'abarwanyi ba Al-Shababu mu gitero cyakozwe mu ijoro rya Noheli. Oriane itanga ishaka akomeza inkuru.
Abo bagwanyi bishe abo bantu bongera baturira amazu atari make muri icyo kigwati kiri ku nkombe y'ikiyaga hafi y'ishyamba rya Boni. Nk'uko bitangazwa n'igipolisi kuri uno munsi wa mbere, ishyamba rya Boni riri hagati ya Kenya na Somalia rimaze gukorerwamo ibitero n'abagwanyi ba Al-Shabab. Igipolisi kivuga ko abo bagwanyi babanje gufata ikigwati cya Ta kiri ku birometero bike uvuye mu kigwati cya Luma igenderwamo ingenzi cyane, aho batera amazu mu buryo bukomeye. Ababibonye bavuga ko abanyagihugu bahungiye mu mashamba aho abagwanyi baciye babashwaramo. Komiseri w'igipolisi muri ako karere John Alungata avuga ko abo bagwanyi bakoze icyo gitero mu ijoro, yamara ko baciye bomogwa n'abajejwe umutekano. Alungata asaba ashimitse ko abanyagihugu bakorana n'inzego z'umutekano. Kuva mu mwaka wa 2015, abajejwe umutekano bamaze igihe bari mu bikorwa byo komora abagwanyi binyegeje muri ako gace.
turacyari ku makuru yo mu kwisi hose noneho nanone muri Afrika. Abategetsi ba leta ya Ethiopia bashitse uyu munsi kuwa mbere mu murwa mukuru w'intara ya Tigray ya Mekele, bashaka gukurikiranira hafi ibijyanye n'amasezerano y'amahoro. Kide niyo ngabo iyo nkuru bafitiye.
Umuvugizi w'inama nshingamateka ya Ethiopia, Tigray Shafodulo, yashitse ku murwa mukuru wa Tigray Mekele ayoboye abaserukira leta. Abo barimwo abanywanyi b'umugwi ujejwe ibiganiro ku rwego rw'igihugu bari mu ntara ya Tigray gukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano agenewe guhagarika ingwano yihaye inkumbi mu kiringo cy'imyaka ibiri. Amasezerano yahagarikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika yapfundizwe ku kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka mu gihugu cya Afrika y'Epfo hagati ya leta ya Ethiopia n'umuhari TPLF wo mu ntara ya Tigray. Muri aya masezerano izo mpande zombi zaremeye guhagarika kugwana hamwe no kuvana mu gihugu abagwanyi bo mu mahanga. Umuhari TPLF waremeye gushyira ibigwanisho hasi, hanyuma ifashanyo n'ibindi bintu ngenderwa ko abanyagihugu bo muri Tigray bakeneye zahagaritswe bigasubira gutangwa. Urugendo rw'abaserukira leta ya Ethiopia rubonwa nk'ikimenyetso k'amasezerano y'amahoro ariko arashinga imizi, naho umuhari TPLF uvuga ko ubwicanyi, ubusuma no gufata abapasoni n'abakenyezi ku nguvu bibandanye. Bitegekanijwe ko abahuza bo muri Kenya n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika nabo nyene bagendera umurwa mukuru wa Tigray ya Mekele muri iyi ndwi.
Barakoze Fidel Yongabo na Oriane Ntagishaka kuri aya makuru hirya no hino ku isi batugejejeho. Ni kuri radiyo yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru ya Leta bigari ya Afurika. Duhere mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imiryango itagengwa na leta irasaba abaturage kureka ingabo z'umuryango w'abibumbye zigakora akazi kazo mwituze. Jimmy Shukrani Bakomera afite imizi ku nkuru. Tubageze ko rero iyo nkuru yo mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imiryango itagengwa na leta isaba abaturage kureka imfu z'umuryango w'abibumbye zigeze ku gipimo cya
ubwo butumwa bwatangiye mu biganiro by'iminsi ebyiri byatangiye kuri uyu wa mbere muri teritwari ya Nyiragongo. Itangazamakuru rivuga ku kamaro k'ingabo muri Repubulika ya Kongo cyane cyane mu gihe cy'intambara ikomeje hagati y'ingabo z'igihugu n'abanyagihugu ba makumyabiri na gatatu. Ibi biganiro byitabiriwe n'inzego za sosiyete sivile n'ubuyobozi bwose mu leta zitandukanye.
agaragaza ko bari bapangiwe nuko inzira yari rimwe abantu benshi nkuko narimbivuze abanyamurenge bari barimo abafurero bari barimo abavira bari barimo abantu bose batandukanye mu nzira nkuko baje mu masoko batandukanye abanyamurenge benshi bari amaze gutambuka abandi bari nyuma yabo ngabo ariko ikigaragaza ko bagambaniwe nuko ari abantu bakora hamwe kandi bari bari kumwe kandi akaribo baraswa kandi ababarashe urabona ko babarashe babazi kuko babarashe babegereye cyane nta kintu cyabo batwaye bigeze batwara
mu rwego rwo gukemura ubugezi bwa nabi bugenda bwibasira abagenzi bava uvira n'amaguru bagana mu bijombo bumwe mu bakoresha inzira barasaba FARDC cyangwa se local defense ko byakongeza umutekano muri ayo mayira
kugira ngo umutekano uze ubonekane muri inzira y'abantu bakomeza kugenda nungu agomba kuba kumva y'abasirikare cyangwa local defense ikazizi kazamura abantu ikabarenza igasubika bamanura ikabitsa donc akaba contribution keya yo kubahereza yo kuba motive bajya bafite yo kumva bayishoreye
ariko ibi bibaye ngo baravanyeho amabariyeri menshi yaravuye
amabariyeri nyine aracariho ko usibye kuko bavanyeho ifaranga za contribution bishoboke bamwe nivyo ngibyo bahaye barira
Kervé Bwija numwibozo societe civile yo muri Congo izwi ku izina rya Sosiko ko RDC mwitangazo yasohoye yavuze ko bamaganye byimazeyo ibi bikorwa bibi bikomeje guhungabanya umutekano w'abagenzi mu misozi migufi n'imiremire yo muri teritwari ya Uvira Fizi na Mwenga uyu muyobozi kandi asaba ko abayobozi bose bahagurukira iki kibazo bagacungira abaturage umutekano amakuru dukesha bamwe mu basirikare ba FARDC bakorera muri Uvira bari bagiye gutabara abo baturage avuga yuko umwe mu basirikare ba FARDC wari kumwe n'abo bagenzi bazamuka bajya mu bijombo yagerageje kugwanira abo baganga nubwo umwe muri abo baganga yapfuye abandi babiri nabo barakomereka amwe mu mashyirahamwe yigenga akorera muri teritwari ya Uvira yerekana yuko mu mezi abiri ashize abantu barenga cumi barishwe abandi barenga mirongo ibiri barashimutwa mu mezi atanu ashize iyi nzira nyarubwe kijaga kandi yiciwemo abandi bantu babiri bari bavuye Uvira bagana mu bijombo Vedasengabo ijwi rya Amerika Uvira
Urakoze Vedaste tuve muri Kongo tujya mu Burundi urubyiruko rwo mu ntara ya Gitega rwahagurukiye ikibazo cy'ibidukikije bamwe muri urwo rubyiruko biyemeje gukora imbabura zidakoresha amakara kugira ngo barengere ibiti bivamo amakara bityo babungabunge ibidukikije inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifashije abakunzi bayo mu Burundi turayigezweho na Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda
iyo koperative y'ugwaruka ihingurizo mbabura zikoresha amabuye ifite icyicaro ku mutumba wa Rutegama komini ntara ya Gitega agati mu Burundi ni koperative yiswe dufatane mu nda dushigikirane mu iterambere dushime mu mfunyapfunyo Jean-Claude Nicinteretse aserukira koperative dushime aravuga uko icyumviro cyo guhingura iyo mbabura caje n'ingene ikora
Nimbabura twiyumvire gukora muri kino gihe abantu benshi barayimenya kwari yumvire turaraba tubona yuko twegwe mu kugira ngo tushe guterera igihugu mwiterambere twokora ikintu gisubira amakara mu gihe ubona abantu bahanzwe nihindagurika gibihe cha turimvira tuti twokora ikintu gishobora gusubirira amakara kugira ngo abantu bashobore guteka atamakara bariko rakoresha cha dukora imbabura rero idacana amakara nkuko muri komera yibona nimbabura icana amabuye amabuye yitwa amasare cyanke imije amabuye y'imijabo aya mabuye aboneka ku misozi yose y'u Burundi hanyuma muri ino mbabura nta kintu nakime kivuye hanze dukoresha
mbega ayo mabuye akora inshuro imwe gusa Jean-Claude Nicinteretse aratanga umuco
urashiramwa n'amabuye mu mbabura hanyuma kacurenza ko ibi bikumbi by'umuceri hanyuma kacufatisha kunya nyene ufatisha imbabura umaze gufatisha ino mbabura irafise imoteri dukora niyo dushashushamo muri ino mbabura koshuma yankuba muke cyane gose wa volte zitatu mujya muyaga nkuba nyene telefone ikoresha ni moteri huha mu mbabura kugira ngo vya bindi washize ko ngaha hejuru gice byaka bimaze kwaka bice bishusha yamabuye aya mabuye amaze gushuha niyo aca hinduka amakara aya mabuye arashuha ugasanga aratukuye cyane gose aya mabuye amaze kujya muri mbabura ntahera ahera ari uko yataye hanyuma aya mabuye amaze gushuha ahora haheze amasaha 12 mbisigura ngo urashobora kuyateka ko mu gitondo ukaza kujya nyimbyo ibyo kuyabyawe ku mugoro wa mwijoro byabyo kuyabigishushe
muri uwo mugambi w'ubwo gwaruka ibanki y'ugwaruka isanzwe ifite icicaro aho mu ntara ya Gitega imaze gushima uwo mugambi yacibaha umutahe w'ibanze nkuko bibandanye bivugwa na Jean-Claude Nicinteretse
tubifashijwe n'intwaro nyakohawa mustanteri wacu wa komine nziza yacu ya Gitega yaciye adufasha acaratworianta mu banki y'ugwaruka bita bije iyo banki rero uno munsi niyo irikiraduheka yaramanze kudufata umugongo iraduha umutahe wibanze hanyuma kandi baratwemereye yuko byukuri imigambi yacu bazobandanya bayishigikira kugeza yaho tuzoshika ku ndoto zacu tunabakengurukira cyane gose rero yuko byukuri bariko baragereza gucegeze guteza imbere imigambi y'ugwaruka hanene ruri ku kivi twege niyo bariko baradufata umugongo kugira ngo bino byose shobe kuja mu ngiro turabashimye
uretse ko iyo koperative y'ugwaruka yatumye abanyamuryango bayo baronka uburyo bashobora kwitunga batazerinze yarashoboye no gutanga akazi ku bafundi baguma mu ruganda bahingura izo mbabura nkuko byemezwa na Jean-Claude Nicinteretse abafundi bakora muri urwo ruganda barashima uko akazi kabo kababeshejeho Nsengiyumva Nestor numwe muri abo
muri kino gihe naka kazi kantunze k'iyi koperative nyene dushime mu iki gisata nyine cyo gukora izi mbabura aho akazi kantunze kuko n'akazi keza cyane kandi gafite n'akamaro abanyagihugu na cyane cyane kubera ko ziziganya amakara cyane ku rwego ruri hejuru ndafite umuryango ndafite umudamu n'abana batandatu kandi bamba nibuka kabantungiye abo bana n'umudamu bariga bose nta n'umutiga
Fiston Irakaza nawe nyene avuga ko yigishijwe n'iyo koperative ikagira ko imuha akazi kamutungiye umuryango
ndubatse mfise umudamu n'umwana umwe akazi kanje kamisi yose ni kano nkesha iyi sosiyete koperative dushima sosiyete koperative ndanayishimira cyane niyo yabinyigishije nyine hariyo utundi tuntu nari nsanzwe nkora tujya tutubabura duto hama barambwira ati ngo tukwigishe gukora izi mbabura z'ubuhinga ziziganya amakara kugeza n'uyu mwanya rero ndabibashimira kuko birantunze ndatanguye kuza ndaronka n'agapantaro ntahora nigurira abantu barazikunda ziko zirasohoka cyane urabona yuko ari nyinshi nk'ubu garutse nkayijya ejo ntatuzosanga urumva ko nanje kwa musanja ndonka dufaranga
uburongozi bwa komine Gitega burashimishwa n'ubukerebutsi bw'ubwo gwaruka ndetse bakaba baciye babatiza n'ikibanza ciyaguye ku mutumba wa Rutegama aho bazorangurira imirimo yabo bagukiwe koperative dushime nayo yabaye ya mbere ku rwego rw'igihugu mu ihiganwa ryatunganijwe n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi Salon d'Emploi 3e edition ryabaye mu kwezi kw'icenda no mwaka w'2022 iryo higanwa rikaba ryari ryabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru ingoma kiri mu gisagara cya Gitega bamwe mu bamaze gukoresha izo mbabura zihingurwa na koperative dushime baremeza ko izo mbabura zabafashije kugabanya amakara bahora bakoresha Emeline Ninazwe n'umukenyezi aba muri quartier Magarama mu gisagara cya Gitega
akarusha nasanze kuri iyo mbabura iraziganya amakara warukoresha nk'amakara y'igihumbi ushubanza ukatukeganya tukaba nk'uducengacenga mu gihe atancenga ufise urumva nimba warukoresha amakara 10 urashobora gutusanga ukoresheje amakara 4 cyangwa ngahe ugashobora guhisha imfungu ugasanga urungutse ikindi cya kabiri ni uko inyarutsa cyane iyo wihuta ushaka guteka utuntu twihuta amazi arabira mu minota mikeya cyane oyo incenga nizo nyene zikora neza nizo usanga nyene uri kuracanisha mu gihe nyene amakara meza ya guheraye
Henri Hakizimana wo muri quartier Bwoga arunganira uno mukenyezi
iranyarutsa kwaka irasumbya nazije bavuga zo mu yaka nkuba iraheza mu kanya gatoyi ikabigohereje ibifungurwa uri kuri fungura no mujyana nukuri nimbabura yofasha umuntu wese mukene canke n'utunze kuko vyerekeye urugero rw'amakara ikoresha amakara make cyane kuko n'ugufasha gusaba amabuye kugira shuhe kandi amabuye abasa nayo yuzuye imbabura nyene nukuvuga ushaka dukeyi natwo nyine tuvunje apa namakara tuvunje dufashwe ubwo nyine imbabura yose bifashwe kandi kubera ko nyine kakamote nako kaguma kayihuka yibeba twakari ngoga ya makara gafatwa n'ingoga nukuvuga yuko iranyarutse ibikorwa n'ukuri amakara nayo vraiment nurushira umwe
Reverien nahigombeye ajejwe gutunganya imigambi muri koperative dushime arafise icyo asaba abanabariya kugira ngo izo mbabura zifashe mu gukingira ibidukikije na cyane cyane ibiti
ihangiro nuko abenegihugu bose bamenya ko duhanganye n'ihindagurika ry'ibihe bagakoresheza imbabura mu gukingira ibidukikije kene nacyo twosaba abajejwe intwaro ko twobana hafi kugira ngo kumbure dufashanye ibidukikije ntibisubire kugenda kayombekera nkuko twa tubabibona ku misozi imwe y'igihugu cyacu abenegihugu abajejwe intwaro bahimirize abenegihugu bijuke gukoresha imbabura
iyo mbabura ikaba iri ku giciro cy'amafaranga 25,000 by'amarundi bakagutekerera n'amabuye uzokoresha
Arakoze cyane mugenzi wacu Desire Hatunga Imana utugejeho iyi nkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi bose reka dukomeze tubifurize na Noheli nziza.
Haleluya, 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 yatuvukiye. Haleluya, 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 yatuvukiye.
Haleluya,
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 yatuvukiye.
Ati haleluya yatuvukiye. Twizeye ko mukomeje kumera neza, kumererwa neza mu banyu no mu byanyu. Ibi biganiro twabateguriye birimo kugenda byegera ku musozo, ariko najya ngo mbabwire muri make amakuru twabagejejeho. Twabwiye ko umubare w'abantu bamaze guhitanwa n'ubukonje buvanze n'amasimbi ndetse n'umuyaga mwinshi umaze kugera kuri 27 muri leta ya New York. Kuri ibyo bijyanye kandi n'ibihe byahitanye abantu, ubukonje n'amasimbi havanzemo imiyaga myinshi byahitanye abandi bantu 17 mu Buyapani. Muri Kenya abantu babiri baraye bishwe n'abarwanyi ba Al-Shabaab mu gitero cyagabwe mu ijoro rya Noheli. Abategetsi ba leta ya Ethiopia bageze uyu munsi kuwa mbere mu murwa mukuru w'intara ya Tigray ya Mekele bwa mbere mu gihe cy'imyaka 2. Intego ni ugukurikiranira hafi ibyerekeye ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yemejwe mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka. Mu gihe abandi bantu barimo kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli, hari abantu batatu barimo nk'umuganga barashwe n'abantu bataramenyekana muri gurupoma ya Kijaga muri teritwari ya Uvira intara ya Kivyepfo mu ijoro ryakeye. Umwe muri abo bantu yitabye Imana. Twabwiye kandi ko mu Burundi urubyiruko rwo mu ntara ya Gitega rwahagurukiye kurengera ibidukikije. Bamwe bakaba bariyemeje gukora imbabura zidakoresha amakara kugira ngo barengere ibiti bivamo amakara, bityo babungabunge ibidukikije. Nshuti zacu rero, amakuru twabateguriye naha ahumurije. Nkambashimiye mwese kwa mwateze amatwi ku banga bw'ibyuma hari Bob afatanije na Aloyse Bigirimana kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Tubashimire rero, twongera gukomeza kubifuriza ibihe byiza.